SBS Radio.
Kaze nitwa Jean Paul Amede uri kurakurikirana ni SBS mu kiganiro cuno munsi aho tugiye kuraba ivyerekeye inondwi yahariwe Naidoc indwi idasanzwe mu kirangaminsi cy'ahantu muri Australia aho haba ariko arahimbazwa muri kuno kwezi kwa mukakaro kahise imico nakaranga hamwe n'ivy'abasangwa butaka baba Torres Strait Islanders bashitseko icivugo cuno mwaka muri inondwi yahariwe Naidoc canke bisigura National Aboriginal and Islanders Day Observance Committee icivugo kivuga ngo gukiza igihugu nico kivugo cyo muri runo mwaka wa 2021 ini SBS
sbs.com.au
kaze mwidonido giyo nkuru Naidoc ni mfunyafunyo isigura National Aboriginal and Islanders Day Observance Committee ukaba warazananye nk'umunsi wo kwibuka imbere hatangura indwi yahariwe guhimbazwa abasangwa butaka baba Aboriginal hamwe n'aba Torres Strait Islanders. Stacy Piper n'umukenyezi wo mu Burundi hamwe na Jaja Wurung akaba ariwe aramutswa umugwi Naidoc wo muri Victoria yavuze ati dukwiye kwama twibuka ibihe byose yuko amamuko atari uguhimbaza bamyeho basaba kumvirizwa mu karengane kashizwe kuri za komunote zacu. Indwi yahariwe Naidoc umwaka wa 2021 izohimbazwa kuva itariki 4 gushika itariki 11 mu kakaro. Icivugo cy'uyu mwaka kikaba ari gukiza igihugu. Duhamagarira gukingira ibidukikije hamwe n'ibibanza vyeranda bifitanye isano canke vyinjirana n'imigenzo y'abasangwa butaka. Reka dusubire twumvirize uko vyasiguwe. Turizera yuko igihugu kimeze neza bisigura yuko n'abakibamwo bagira amagara meza. Ibi ntivyega abasangwa butaka gusa, ibi vyega umuntu wese yita kino gihugu muhira. Gukiza igihugu ni kwitwararika agataka hamwe no kwerekana urufasoni mu bintu byose bijanye n'iki gihugu. Ibinyabuzima byose, ivyizegwa, ibiranga abantu kahise n'ivyizegwa byose ni gutahura akamaro ko kubungabunga agataka vyakozwe ibihumbi vy'imyaka irangiye. Byose vyerekana ukwitwararika agataka. Kwitwararika agataka bisigura gukingira ibibanza vyeranda mu kutarekurira abantu bose kuvyinjiramwo nk'uko bishikirizwa na Stacy Pipe. Ndibaza yuko amakominote menshi muri kino gihugu adashobora gutera intege abantu babo ngo baje gutembera mu bibanza bimwe bimwe kubera yuko hashobora kuba hariho ibizira bimwe, haba ari kibanza kiratiro kirimo abagabo canke kirimo abagore canke ikindi. Wally Bell ni umushingantahe w'umungunawal asanzwe akora mu kurinda no mu gukingira umurage ibisigi vy'imico n'akaranga mu karere ka Canberra. Nk'umusango wa butaka aragira inama yo kwimenyereza kubahiriza ibibanza bidasanzwe. Reka tumvirize uko yabisiguye. Jewe nk'umugabo w'umungunawal sinemerewe kugenda ku musozi Ansel na gato. Nshobora kugendagenda nkawuca mu mbavu zawo ariko sinshobora kujako. Ariko sinjayo kubera yuko ari kibanza kibangageranda abapfasoni bakora kandi sinemerewe kumenya ikintu na kimwe. Akarere ka Canberra gafise ibihumbi vy'ibibanza ngira kamaro kandi abantu benshi binjiramwo. Reka n'ubu twongere dukurikirane uko vyasiguwe. Ibibanza vy'iratiro birimwo ibitare nk'akarorero hanze ya Namanji Park ni bibanza cane cane bijamwo abantu bakunda gutambuka ndibaza. Ukaba ukunda gutambuka uciye mu mashamba cimeza aho ho kubera heza cyane kugenda ukaraba. Uvuye ku birometero 25 mu gisagara cha Sydney mu buraruko hariho parike izwi nka Kuringai Chess National Park. Hariho ibibanza bishika 350 vyiratiro by'abasangwa butaka. Ni hamwe mu kibanza harimo ibibanza vyinshi cyane muri Australia. Hano urashobora gutambuka unabona ibintu vyinshi by'abasangwa butaka, ukabona ibitare hamwe n'ibicapo ku bitare vyakozwe n'abasangwa butaka aribo bene kino gihugu. Ibindi bibanza vyiratiro biraboneka kandi hagati mu bisagara vyacu. Parike Kings Park muri Perth ni imwe muzifise akamaro mu misi mikuru hamwe n'ikibanza kiberamwo ivy'imico n'akaranga, aho usanga aha abantu bagendagenda hazwi nka Boja Gunning Walk. Aho hantu baca hariho amashami y'abagabo n'abagore yinjira namwo kugira ngo yerekane ibikorwa bitandukanye hisunzwe imico hamwe n'ubumenyi. Muri Melbourne harategekanywa application shasha ya telefone kugira ngo abazoyumviriza bazoshobore kwongera uburyohe mu kumviriza. Iyo application ya Lingut iguhuza canke ikunywanisha na kahise k'abasangwa butaka bo muri Fitzroy, hifashishijwe amajwi adasanzwe n'ubuhinga bwo kumenya aho uherereye hama ugakoresha na bimwe abantu bita amayekuteri mu gifaransa canke headphones mu cyongereza, urashobora kuzoyoborwa ugaca mu mabarabara azwi cyane nka Gertrude Street. Reka n'ubutwumvirize uko vyasiguwe. Inyuma yo kuyishira ku mugaragaro, nibaza yuko umuntu wese azokwifuza gukoresha iyo application bazokumva inkuru zidasanzwe z'abantu batandukanye. Bobby Nicole wo mu ba Yorta Yorta numwe mu mugwi wabariko barakora iyo application, nawe yavuze ati
Gertrude Street was like the beacon or the light tower.
Iyo barabara Gertrude niyo ryari nk'urumuri canke umunara w'urumuri aho abantu bahurira, kubera yuko aho niho abasangwa butaka baba mu myaka ya za 50, za 60 canke no muri za 70. Application ya Ringut izoshigwa ku mugaragaro uno mwaka. Uno mwaka mu ndwi yahariwe Naidoc icivugo ni nk'icibutso cyo kwitwararika agataka hamwe n'imico n'imigenzo y'abasangwa butaka. Ivyo navyo bikaba ari igikorwa gihamagariwe umunya Australia wese nk'uko bishikirizwa na Stacy Piper. Urashobora kwiyigisha, hariho ibitari bike ku buhinga ngurukanabumenyi, kandi iyo yoba intango yo kunywana n'igihugu ubayemwo, kumenya mbega ni bande bene gihugu, kumenya kahise kico kibanza no kwironkera ayandi makuru. Uciye ku buhinga ngurukanabumenyi hariho vyinshi, raba aho wobona utuyira ucamwo urondera abasangwa butaka abaribo mu turere dutandukanye canke ingene ibirangamisi by'abasangwa butaka bisigura ibidukikije. CSIRO ni mfunyafunyo y'ishirahamwe ryakoranye n'imigwi y'abasangwa butaka ikoresha ibirimi bitandukanye isanzwe ikomoka muri Northern Territory hamwe na Australia yo mu burengero, kugira ngo basohore urukurikirane rw'ibirangamisi vyerekana ubumenyi bwimbitse abasangwa butaka bafise mu bijanye n'ibidukikije. Ivyo urashobora kuvyironkera canke ugatelecharger mu uko babivuga mu gifaransa uciye ku rubuga CSIRO. Umuntu wese ahamagariwe kwiyigisha kuko ivyo bitega basangwa butaka gusa nkuko Bobby Nichols yabimenyesheje. Turafise ugushigikirana atari gusa hagati y'abatara basangwa butaka ariko imigwi y'amoko atandukanye kubera bifuza kwiga ibijyanye n'abenegihugu baho hambere canke abasangwa butaka aribo bene gataka babayeho kandi tubahaye ikaze ngo bahimbazanye natwe. Indwi yahariwe Naidoc ni gihe cyo kwigisha ubwacu ngo twinjire ibwina mu bijanye n'ibidukikije mbere duhindure ningene twihweza ibidukikije cyo kimwe n'imico n'akaranga kabo ngaho hambere. Reka twumvirize uko vyongewe gusigurwa. Kizigihugu bisigura vyinshi kuri twebwe ku buryo dukwiye gutahura yuko umuntu wese aba ngaha akwiye kuvyitwararika nk'uko natwe tubikora. Raba ingene tubikora tugendere vyitwararike. Erekana urufasoni. Dutamba intambo za kino gihugu, ivyo vyose nibijanye no gukiza kandi natwe usanga mu nyuma twakize. Naha rero turangirije ino nkuru yerekeye Naidoc Week aho twabamenyesheje yuko icivugo ngo ni kiza igihugu. Ivyo bikaba duhamagariwe twese gukora ibijanye n'ibidukikije kuvyitwararika no kuvyubahiriza. Nitwa Jean Paul Amede iya SBS mu Kirundi. Nahuta.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukanabumenyi arigo sbs.com/au/radio app.